Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamianira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Frederic Unikije Burundi twumvikana ya ku mirongo bigufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kwisaha. Inyonko yateye inka mu ntara zitandukanye z'u Burundi ifise inkurikizi nyinshi ku borozi.
Anje narorora hanyuma ngakora n'utundi tuntu nkiyungunganya mugabo umuntu adashobora gushora igitungwa kiwe mu isoko no kuri
mu rugo na n'ijambo na rimwe tugifise inka ipfuye igira gupfa rwayo no ikagira gupfa ariyo waranguye umva yuko tugowe bose.
Abo ni bamwe muri abo borozi b'inka. Ethiopia yagennye abategetsi indwi bazoiserukira mu biganiro by'amahoro bashobora kugira n'abayobozi b'igisirikare cy'intara ya Tigray. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashitse muri Espagne uno munsi kwa kabiri mu nama y'ishyirahamwe OTAN. Abimukira bashika kuri 50 baturuka muri Mexique batowe n'ikamyo itwara imizigo bapfiriyemo muri Leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru hamwe n'andi twateguriye nimutangwe nimukanya. Aya makuru turatangwe kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ethiopia yagennye abategetsi indwi bazoiserukira mu biganiro by'amahoro bashobora kugira n'abayobozi b'igisirikare cy'intara ya Tigray. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyagabo.
Umushikira nganji ajejwe ubutungane wa Ethiopia Gedeon Timotheos yatangaje no musiko wa kabiri ko umugambi uri ku butegetsi muri cyo gihugu Prosperity Party washizeho imigambi gutorera inyishu ingwana ibera mu buraruko bw'igihugu biciye mu mahoro. Abajejwe ibiganiro baserukira Leta ya Ethiopia bazoba bayobowe n'icengera cy'umushikira nganji wa mbere Demeke Mekonnen. Nacho abayobozi b'intara ya Tigray baravuga ku byatangajwe na Leta ya Ethiopia. Yabona umutegetsi akomeye w'intara ya Tigray Debretsion Gebremichael yatangaje mu itete yandikiye amakungu ku itariki 15 y'ukwezi kwa gatandatu ko uruhande rwiwe rwitegura ibiganiro by'amahoro. Yagabishije ko kwemera kwitaba ibyo biganiro atari ukuvuga ko bazoheba aho bahagaze. Intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria yaragendeye Ethiopia mu ndwi za vuba mu gihe ariko agerageza gutuma impande zose ziganira. Ivyuko ivyo biganiro bizoba ntibitomoye, abategetsi b'intara ya Tigray batangaje ko biteguriye kubonana n'abategetsi ba Leta ya Ethiopia Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya mu biganiro bihagarikiwe na perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta.
Urakoze Fidel. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashitse muri Espagne uno munsi kwa kabiri mu nama y'ishyirahamwe OTAN ishobora gufasha mu ntambwe zikurikira ku ngwano muri Ukraine. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Bitegekanijwe ko iyo nama iha ishyirahamwe OTAN ingufu nyinshi z'ukwivuna umwansi mu karere ko mu buseruko bw'Uburaya harimo kongereza inteko n'ibikoresho bya gisirikare bikomakomeye. Ni mu gihe abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi bariko biyumvira intambwe zikurikira mu ngwano muri Ukraine. Ibizova mu nama y'iminsi ibiri y'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN bizokomeza ukurwaniriza hamwe umwansi kw'ivyo bihugu mu gihe ibitero vy'igihugu c'u Burusiya muri Ukraine vyinjiye mu kwezi kugira gatanu. Perezida Biden n'abandi bategetsi b'ibihugu bigize OTAN bariko bagerageza guhindura ukugene ibintu biriko bigenda muri Ukraine aho Burusiya utera bugira intambwe mu buseruko bw'ico gihugu. Perezida Biden yatangaje ko igitero ca misiri Burusiya bwakoze ku munsi wa mbere mu kibanza abantu baguriramwe ibintu mu gisagara ca Kremenchuk muri Ukraine vyibutsa inyifato y'ubunyamaswa ico gihugu kibandanya kwerekana. Yatangaje ko bifatanije n'abanyagihugu ba Ukraine mu rugamba barimwo kandi ko bazobandanya gufasha Ukraine kwivuna ibitero vy'u Burusiya. Biden yashitse muri Espagne mu nama ya OTAN avuye mu nama y'abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye butunzi yabereye mu gihugu cy'u Budage.
Tugushime kandi Fidel. Abimukira bashika kuri 50 baturuka muri Mexique batowe mu ikamyo itwara imizigo bapfiriyemo muri Leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo kibaye igitigiri kinini cy'abantu babimukira bapfiriye igihe kimwe bagerageza kwinjira ku mupaka Mexique ihana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tim Ishimwe.
Amakuru y'ababimukira yatangajwe na perezida wa Mexico ubwe Andre Manuel Lopez Obrador uyu munsi kuwa kabiri. Perezida Obrador yavuze ko umubare wazamutse ukagera kuri 50. Ababimukira bakomoka muri Mexique bari binjiye muri Amerika ku buryo budakurikije amategeko, binjiriye ku mupaka iki gihugu gihana na Amerika, kandi bazanwa mu ikamyo yarimo ruke itwara imizigo. Ejo kuwa mbere nibwo basanze bapfiriye mu ikamyo bari barimo mu mujyi wa San Antonio muri Texas. Icyatangajwe ko cyabaye intandaro y'urupfu rwabo n'ubushyuhe bukabije bwageraga ku gipimo cya 39 n'ibice 4. Kubazi ibipimo by'ubushyuhe, uyu ni umubare uri hejuru cyane. Abayobozi bo ku ruhande rwa Amerika batangaje ko nta mazi bari bafite, kandi ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko mu ikamyo bari barimo hari uburyo bwo gukonjeshamo imbere. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rwa hano muri Amerika rwavuze ko rufatanije n'ishami ryarwo rikora amaperereza ku byaha nk'ibi byo kwinjira magendu, rwatangiye iperereza harebwa ko hataba harabayeho ubufatanye na polisi mu kwinjiza ababimukira. Serivisi ishinzwe kuzimya umuriro yo mu mujyi wa San Antonio yavuze ko nta mwanya.
Barakoze bagenzi bacu Tim na Fidela batushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Inyonko ya tinka mu ntara zitandukanye z'u Burundi ifise inkurikizi nyinshi, haba kurozi abayangayanga eka na leta idasigaye nyuma. Imiryango myinshi iremeza ko ubukene bwarinjiranye kubera itacikora ku bitungwa vyayo ngo ikenure, ikaba ihanze amaso icokorwa na leta. Ni inkuru twateguriye n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatuwimana ari i Kigali mu Rwanda.
Iyo ngwara iramaze amezi arenga abiri yibonekeje mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Aborozi bahora bikora ku bitungwa byabo, iyo hageze kwikenura ubu ntibagira iyo bacira nayo bamira. Abayangayanga nuko nyene, baba abo borozi abayangayanga abakora akazi ko kotsa inyama bene abadandaza b'inka babwiye Radio Ijwi rya Amerika ku bukene bwamaze kubinjirana.
Ubuzi bwarahagaze n'amabare murabona ntagikora, nkuje nahora ndandaza nk'ikazi zitanu z'ibiheri, ubu ntikazi ntihera. Kwatashye n'abantu bashobora kuronka bafata kandi ndi umworozi, nico kintu nkora nta kazi kahita nigeze ndonka mu buzima bwanje. Narorora hanyuma ngakora n'utundi tuntu nk'iyungunganya, mugabo umuntu adashobora gushora igitungwa cyo mu isoko. N'ukuri nta kintu na kimwe uvuga ngo umufuko uzoronka amahera ngo n'umuntu woronke cyane
mu rugo. Nta n'ijambo na rimwe tugifise inka ipfuye igira gupfa rwayo no ikagira gupfa ariyo waranguye mba yuko tugowe gose.
Ubwo bukene bwibonekeza mu miryango ntibwasize inyuma ubutunzi bwa komine Gashikanwa yo mu ntara ya Ngozi kubera isoko y'inka yari itunzi yo komine yugawe. Iyo soko yashorwa mu inka zivuye mu mihinga itandukanye y'u Burundi no mu bihugu bihana imbibe. Musitanteri wa komine Gashikanwa Nibizi Theophile amenyesha ko ibikorwa by'iterambere kubaka amashuri, amabarabara byose babihagaritse.
Iriya soko yatuma ibice birenga hafi 70% by'ubutunzi bwa komine bwava kuri iriya soko. Uca mumva ko natwe inyinshi bahungabanye, mushikiza yuko nk'uku kwezi duca tubona yuko dutakaza amafaranga hafi 20 million zaba zinjira ku kwezi. Novuga ko rero bica bigira n'ingaruka no kwikorwa bya komine, kuko ari kokwa byari biteguye gukorwa cyane cyane mano mezi atatu ya nyuma aheza umwaka. Ibyo bikorwa rero byose bica bihagarara.
Abanyagihugu bugarijwe n'ubukene kubera imyuga yabo barafite icyo basaba leta.
Leta yo fata inka isingoran iyo ngwara ntiba idagwa iyo ngwara bakayipima tukayibaka.
Jewe mbona leta yari ivuye kuvugana nabo bikorana bakaraba iki kibazo ko cova mu nzira urucanco nimba rwoboneka rukaboneka kujya bitwareka amagara y'abantu n'ibitungwa bari bakwiye kubyitwararika.
Nk'uko turabene gihugu nyine bayo yategetswa ko turabira ikintu cyonyaruka kigakorwa kugira ngo natwe akazi kacu kabandanye.
Umushikiranganji w'urimyi n'ubworozi de Guide Rurema mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru igenekezo ya 31 z'ukwezi kwa gatanu yamenyesheje ko kubona atabitungwa biciyerereza ku mitumba byafashije kugira iyo ngwara nkirandagate amenyesha ko leta iticaye kandi ko vuba iyo ngwara bazoyitsinda
turiko tugashiraho urupapuro rw'inzira kwerekana neza nyezi ibikorwa byihuta bigiye gukorwa ibyihuta naho no kubandanya duhumuriza abene gihugu aborozi yuko tuticaye turi ku kibi turi impande zabo ikindi cihuta nuko turiko turavugana nabo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugure icanze
uwo mushikiranganje asaba abanyagihugu kubandanya bubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe ubworozi yo guhamba ibitungwa byapfuye kutarya inyama zavyo no kutanywa amata y'inka zigwaye asaba abajejwe intwaro kwica gikorwa nabo bokigira icabo kugira ngo rugamba barutsinde iyo ngwara ni bwa mbere yibonekeje mu Burundi nkuko Dewe Guide Rurema yabimenyesheje abakozi bakuru bakuru ubushikiranganje arongoye igerekezo rya 27 ukwezi kwa gatanu bitandikwa ku rubuga rwa radio na televiziyo y'u Burundi ibiharuro vyanyuma byatanzwe n'ubwo bushikiranganje igerekezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu byerekana ko iyo ngwara yibonekeza mu ntara 8 arizo Bujumbura Ngozi Kirundo Kayanza Cibitoke Muyinga Karusi na Makamba inka 47 nizo zimaze gufatwa 15 nazo zikaba arizo zapfuye Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire tu kivuga ku Burundi ikibazo cy'isukari cabaye akayobera bahinga abanyagihugu bafise amikoromake bafise amikoromake nibo bagiramiwe cyane n'icyo kibazo imyidogo ni myinshi mu bantu kuko isukari ikenerwa n'abakuze n'abakiri bato ni inkuru twateguriwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi tukaba tugiye kwishikirizwa na Thierive Ndashimiye ari Kigali mu Rwanda
ubu twarafunze namana kinicayi ntakuza kinicayi byaraturenye kwa cyo dukora
isukari tiro nka bitugoye gose
iyo ni myidogo yabamwe mu banyagihugu bo mu Burundi badatahura na gato isukari ja bagira bati twagirana ikibazo cy'imisi mike none bitera biyangara ico kibazo rero cibura gisukari gifata cyane cyane abanyagihugu bamikoro make kandi ni kibazo kirangwa mu gihugu cyose bagenzi bacu baravuganye n'abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntara ya Rutana mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu bavuga ko bayihebye kuko kuyirondera ari nko kurondera umuzi w'ibuye
ubu twarafunze namana kinicayi ntakuza kinicayi byaraturenye kwa cyo dukora
isukari tiro nka bitugoye gose ko nkatwe dukiroza gakanje ne ngaha mwirise kugira abashumuga wanda yiro nko ku maboti yike bamukiri 600 akitukacuruza uko nyine
dusumuke karuga
mu ntara ya Cibitoke naho mu burengero bw'igihugu bafashe ingingo yo gusekura imisigati amazi yayo bakayashira mu buyi kugira abana baronke ico bihereza
kandi ntiboneka kweri ubu benshi twiyeranja dushishije ku misigati iyo dushobora guhura tugashira imisego tugasanya tukaronka kuno tumwishaye
umva tubuze nta kuno twokwiyeranja niko twoca tugenda tugafata ijya miseke tukayihura mu sekuru amaduka kanya tukajya turashira mu buyi cyangwa mu cyayi buriya
naho biruko hari uturere tumwe tumwe abajejwe intwaro bahagararira igikorwa cyo kuyitanga ariko ikamara umwanya urumero mara abanyagihugu bakabona ko ari umuruho kuko hambavu yo kuyigura abayironse baca bikika mukiza bakayigurisha inshuro zibiri canke zitatu ku mafaranga bayironse ko bagasaba ababijejwe gucungera ibiciro no kuri iyo nkeyi iba yabonetse
iyo ibintu kuma biduga nacyo tutabonaho uburyo buri ko burava gatoraza cyane rero bimaze kuba byogabanuka kuba leta bagasubiza ku giciro leta iba yaratanze biratunezera cyane
umwenegihugu muto muto yahora akinyitswa ku biciro agasanga yifitiye udufaranga duke yagiye gusuma agasanga ibiciro byaduze bikamugora gusuma aroroherwa mu gihe leta yafasha abo bantu ikabashengeza cyangwa ikabaca amande bagasubiza ibiciro uko byahora umwenegihugu akagura yorohewe
kubera imyidogo ibandanye iba myinshi mu gihugu bagenzi bacu baciye bishikira ku cicaro c'iryo hinguriro rihingura isukari sosumo riri mu ntara Kama ya Kumoso muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana kugira ngo birabire neza ibihakoregwa barashikiriye umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye kugira bavugane ibijanye n'ikibazo kiri muri iyo shirahamwe aremera ko hari ikibazo cike na gisukari gihari mu gihugu ariko akabibona mu mici ibiri ubwa mbere nuko ishirahamwe ari rya kera rikeneye gusanurwa kugira umwimbo wiyongere
nivyo abanyagihugu baridoga ko agasukari mu ndimi kataboneka kandi bashaka biraboneka mugabo kumbo kumbure zisiguritse imbo rero zina nyinshi cyane ubwa mbere hariho ihinguriro rishaje ihinguriro dufise ni ryo guhera mu 1988 bakora imaze imyaka 34 ihingura igikacu urumva rirashaje n'ibi bikaje dukoresha navyo birashaje abakenyezi ukare nabo kuva mu 1988 gushika turi mu 2022 bariguje hafi inshuro zitatu bako abakenyezi ukare biguje na gatatu
ubwira kabiri General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye amenyesha ko abatumye n'ibyahuha bihuhuka aramashira hamwe akora imitobe yagwiriye kandi yose akabakoresha isukari
amahinguriro arakoresha isukari mu guhingura ibintu bitita amayinite de production yari yongereye ubutwagize ahantu umwimbu turonka udashobora gukwira bene gihugu bene ayo mahinguriro akoresha isukari
ibyo rero bikaba atari by'imbeshere kuko bagenzi bacu babyiboneye barishikiye mu kigo BBN kije rero gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibindi bidandazwa mu Burundi basanze imitobe ikoresha isukari yiyongereye rudasanzwe uko umwaka utashe mu Burundi mu mwaka w'2019 ushiri w'2020 hemerewe kuja ku isoko ubwoko bw'imitobe bushika 20 mu mwaka w'2020 ushiri w'2021 giharuro caraduze kugera kuri 54 ico giharuro gishobora kubandanya kiduga gushika kuri 60 mu mera z'umwaka w'2022 nkuko bivugwa n'ikigo BBN uko umwaka utashe rero umwimbo w'isukari mu ihinguriro sosumo ubandanya ugabanuka ihinguriro sosumo gemeza ko mu mwaka w'2016 umwimbo wavuye ku matoni y'isukari 23,000 665 uja ku 18 574 mwaka w'2019 muri uno mwaka umwimbu renga gato amatoni 15 dushingiye nanone ku bitigiri bya sosumo
makuru tubabandanirize ku gikombe cy'amahoro umupira w'amaguru aho ikigali rero kuri uyu wa kabiri haramenyekana ikipe izoba yatahukanye ico gikombe umukino wa nyuma uriko uhuza amakipe APR FC na AS Kigali kuri stade Nyamirambo guhera ku mukanya gaheze isa 12 ikigali rero Jean-Claude Munyandinda yavuganye na mugenzi wacu Veniste Veniste atangura abaza Jean-Claude akurikirana urwo rukino amubaza ukuntu ama ekipe yifashe tubatega
ku ikipe ya APRFC ni ikipe imenyere gutwara bino bikombe by'amahoro nakubwira ko iki gikombe cy'amahoro ni igikombe cy'igihugu kera irushanwa ryitwaga trofe ya Byarimana cyangwa se igikombe cy'uwa gatanu nyakanga aha rero ikipe ya gisirikare Panthe Noir yajyaga yitwara neza ku mukino wa nyuma igatwara bino bikombe aha rero basa n'ababisanisha n'igisirikare cyo muri iki gihe bavuga bati APRFC rero ni ikipe ya gisirikare ni igikombe cy'amahoro ni igikombe gisobanura kubohora igihugu niko benshi bakunda kujya babivuga umutoza rero Adil Mohamed uyu nguyu ni umunyamaroc utoza APRFC we aravuga ati igikombe kirajya mu bindi amaze gutwara ibikombe bitatu bya shampiyona akavuga ati rero iniki nacyo kirinjira mu bindi aha rero ariko aravuga ibindi iyo ariko kuri ruhande Kasandre Kasambungwandire n'umutoza wa AS Kigali we aravuga ati twebwe muri AS Kigali turashaka guhindura amateka ntabwo ibikombe byose bikomeye bizajya bijya muri APRFC kuko natwe turakomeye aha rero umutoza Kasandre we aranashimangira avuga ko APRFC ni byo ni ikipe ikomeye ariko kuba yarayitsinze bibiri ku busa nta n'ikintu kigaragara hano muri shampiyona bigaragara ko n'ubu ngiye abaharanira igikombe Kasandre waravuga ati abakinnyi banjye barakomeye abakinnyi banjye n'abajyanye mu mwiherero i Muhanga kuko nyine bamaze igihe mu mwiherero bihishe i Muhanga mu majyepfo y'igihugu aha rero bamaze kumanuka bagaruka i Kigali bavuga bati leo ni leo nk'uko bakunda kuvuga mu Giswahili bati leo ni leo umunsi ni uyu nyine umunsi nta gisibya yeni cyo gutwara igikombe ubu ngo ni Kasandre ubivuga umutoza wa AS Kigali
mbese mbwira icyo gikombe kimaze iki ugitwaye yunguka mwiki
usibyishema Venice usibyishema twavuga ko muri iki gihe ibihembo ntabwo bibara amafaranga menshi tekereza ko ikipe iza kwegukana igikombe itaza kwenza amafaranga miliyoni 10 y'amanyarwanda urumva ko amafaranga make ugereranyije nuko n'agaciro ka championa witwaye nawe nubwo bavuga ko amafaranga nyine nabwo abakiri makeya ariko nibura 25 z'amanyarwanda niza bona muri championa ari igikombe cy'amahoro mu gaciro kiri hasi ariko icyo umuntu yashimangira nuko ikipe igitwaye Venice ihita ibona uburenganzira bwo kuza hagarara u Rwanda igikombe kimuzamashyiramo umupira w'amaguru muri Afurika cyangwa se Coupe de la Confederation ariho ayo Kigali yo biranayireba cyane kuko niyo makiriro asigaye mu gihe APRFC yo yamaze gutwara champion n'ubundi ubwo byamaze kuba impamo ko ari zaseruka mu gikombe cy'amakipe yabaye mbere wayo cyangwa se Coupe d'Afrique de Club Champion ariho APRFC ushobora kumbaza se APRFC iramutse bitwaye ari bibiri biragenda bite icyo gihe amategeko mashya avuga ko igihe APRFC yatwara igikombe cya cy'amahoro yaranatwaye na shampiyona nk'uko byagenze icyo gihe ihita ijya mu irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo ni ukuvuga ngo tike yo bayifite mu mufuka icyo gihe ahubwo ikipe yabaye ya kabiri mu shampiyona ubwo niyo yaseruka muri Coupe de la Confederation ubwo iyo ikipe yaba ari Kiyovu Sports ariyo mpamvu bamwe mu bafana ba Kiyovu Sports bavuga bati nyamuneka APRFC waraturushije muri shampiyona tuba wa kabiri ariko gerageza udutsindire na AS Kigali kugira ngo dushobore kuzaseruka muri Coupe de la CAF.
Muri kumwe abandanya kumviza iradio hijwi y'Amerika umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutetsi bw'u Burundi na PPD giri jambo urimo bamwe mu bahoze bafise amabanga akomeye umugambwe CNDD-FDD uri ku butetsi mu Burundi bakahava baja kuvamwo banka ikindi kiringo cy'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 barandikiye ikete perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta bamusaba ko mu kino gihe atwara umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC yokora ibishobotse byose kugira ngo uwo muryango ufashe mu gutorera umuti ibibazo bya politiki mu Burundi birimo iby'umutekano n'intwaro ibereye bikiye mu biganiro muri munsi cyo mu kanya tujye kwashikiriza umutumire ni Alexis Nduhije atwara umugambwe MST.
Twashatse kwerekana yuko amareta nivyo arashobora gutora inyishu z'ibibazo mu bihugu ariko atora inyishu z'ibibazo yishimikije kuko twokwita abandi ba partenaire non étatique migambwe hamwe na société civile mu Burundi. Nijo twa musavye yuko mu Burundi hakenewe ibiganiro abarundi bari muri politiki migambwe société civile hamwe na leta bakicara washaka n'abagwanya leta baciye mu bigwanisho bose bakicarana kugira ngo batorere inyishu y'amatora atibwa mu Burundi nubwo butegetsi bizizira ku butegetsi ku nguvu ku gikenye cya gisirikare ubutegetsi dushaka twicarana kugira twumvikane uko amatora azogenda atibwa nibatsinda batandanye batwara abarundi mu mahoro n'umutekano
ayo
matora ku butegetsi
ayo matora muriko muravuga na yaryari n'amatora yo mu 2027
n'amatora yariyo yose n'amatora ari mu 2027 ari mu 2030 ari mu 2025 n'amatora tuzobanza kwicara tukagiranira ibiganiro tugashika ku nyishu y'ingene azotegurwa neza atibwa kandi atazosubira kwibwa na rimwe dushaka ko abarundi bo bonye n'ubwabo babwira ubutegetsi biciye mu matora akaba ari bo bashinga akazi ko gutwara abo batoye.
Ivyo biganiro Kenyatta abigizemo uruhara leta ikemera ko mwicarana vyoshingira ku matora gusa canke hari ibindi bibazo vy'inkora mutima mwo yaga hagati ya mwebwe na leta y'u Burundi.
Ikibazo cy'amatora ni kinini cyane ndimo gifate nk'uko ari ikibazo cyoroshye ko amatora ahera mu ibwirizwa shingiro urumva rero mugiye mu ibwirizwa shingiro n'ibintu by'igihugu igihugu cyose niyo muri ko muraganira.
Mwikete ryanyu muravuga ko mwashatse kwereka uhuru inzira ya EAC camo kugira ngo icuka kize kibaciza mu Burundi. Mwemeza ko hari naho EAC yaribwirije gukora ico aribwirije gukora ariko itigeze ikora kugira ngo ifashe u Burundi. Mwashatse kuvuga iki ngaha gasinduhije? EAC icitakoze na cyane cyane
kuvuga yuko EAC yari hari yarusha mugihe hasinywa amasezerano y'amahoro i Arusha. Hanyuma hatanguye ingorane mu Burundi mu 2015, EAC yaragerageje kugira kurondera ingenitori nyinshi umugabo ibintu ntiyabibandanya. Murabyibuka ko habaye ibiganiro byari bihagarikiwe n'umuhisi Mkapa. Hanyuma ntibabibandanije, nta bushake barishyizemo. Nibyo twashaka kuvuga. Ikindi nifuza yuko abantu benshi bumva nuko ingorane zo mu Burundi nizo zama zizana ibibazo mu gihugu cya Congo, cyane cyane Congo ijya Kivu y'Amajyepfo. Mu Burundi hatekanye, Kivu y'Amajyepfo ibitekanye. Mwibuke neza mu 2005 aho twatora tugatora neza, hanyuma sendede igashyira ku butegetsi ivuye muri Congo, aho yahora irwanira. Mu Burundi butekanye, Congo yaramaze imyaka irenga cumi itekanye. Congo yagiye kuja mu bibazo mu 2016 ari uko mu Burundi dusubiye mu bibazo.
Bisigura ko isano iri hagati y'umutekano uhungabana muri Congo kubera mu Burundi muvuga ko bitagenda ni ryahega Alexis Nduhije.
Isano nuko uko haboneka ingorane mu Burundi, abarundi ubwa mbere barahungira muri Congo. Ubwa kabiri uko leta y'u Burundi yibaza yuko ishaka kwikingira, ica itanga ibigwanisho muri rya migwi yitwaje ibigwanisho muri Congo bya bita le groupe d'armée.
Hari ibyemezo bihari kuri ibyo
biruzuye n'umwashaka muragenda muri iyo mibiranditse bakuye ama groupe d'experts barabyandika n'ibindi baratanga amatoni ibigwanisho biraza.
Ku ruhande rwanyu muvuga yuko bashobora kuba bafashwa na leta y'u Burundi, ariko hari n'urundi ruhande ruvuga ahubwo ko hari imirwi ihigwanira muri Congo irimo nka Red Tabara babegeka ko sinzi ko muyema ngaca tayemanga bakavuga ko nabo babagira uruhara mu guhungabanya ubu mutekano. Izo zagirije byo murabivuga ku ikigasinduhije.
Bon, Red Tabara barafashe ibiganisho kubera yuko bashaka gusenya ubutegetsi bw'u Burundi biciye mu nzira z'ibiganisho. Twebwe duhanganye na leta y'u Burundi biciye mu nzira za politiki. Ariko rero twebwe Red Tabara ntacyo dutwaye, twebwe dusimburanye na leta y'u Burundi. Na Red Tabara ifite ibibazo na leta y'u Burundi, nicyo gituma tuvuga twicarane na leta y'u Burundi kugira dutore inyishu twese hamwe ku bibazo byo mu Burundi. Hamwe rero Red Tabara yogira ingufu igasenya ubutegetsi bw'u Burundi, nimwibaze yuko jenzo urira naho niho aho niho mpagaze rero.
Hanyuma
abayibegekano dufitaniye na Red Tabara, ariko twebwe turemeza yuko Red Tabara irwanya leta y'u Burundi, na twe tuko turarwanya leta y'u Burundi biciye mu nzira za politiki.
Nuko ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, dufise abarenga ijana batungikiye ama message yabo kugira ngo dushobore kubakura. Ariko tuje ku mirongo ya telefone Alexis Nduhije mudukundiye muce muza mu ishuri tubazo twabo. Turahera kuri Ferdinand ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye he Ferdinand?
Ni muri Turukana mo. Ni intara ya Turukana iri muri Kenya.
Akabazo kwa Alexi Sinduhije wa MST twagutumire muri isanga y'uno munsi.
Warabiyumviye kuganira na leta numva ari byiza cyane, kuko kuganira iyo umuntu ariko araganira n'ubundi abagomba gusohora ingorane isanzwe ihari. Ariko nagomba kumubaza hamwe ibyo biganiro byokwangwa na leta y'u Burundi biteguye cyangwa biteguye kudaca bakora iki?
Hamwe leta y'u Burundi yokwanga ibiganiro, tuzobandanya tuyigwanya mu vya politike, tuzobandanya duhimiriza abarundi kuva mu bwoba, kuko ejo bitare bitebuke abarundi bazote baze mu bwoba, irya leta bayihagurukire bayigwanye biciye mu myiyerekano, biciye mukwanga kuja ku kazi bibiye mu kureka kurema amasoko ivyo bizote babishike kwa barundi bazote bave mu bwo abarundi ni bazokwama bemera kajya karenganyo ni bazokwama bemera inzara ni bazokwama bemera yuko abana babo bapfira mu maso kubera inzara cyange bijya kubanyaga ibyabo kubanyaga amazu kubanyaga amatungo bizotegerezwa guhagarara rero tuzobandanya duhimiriza abarundi abandi nabo bariko baragwanya leta nabone tuzobandanya nabone tugerageza kuraba yuko dushobora gukorera hamwe twese kugira ngo turwanye leta dushikaho tuzoyirandurana n'imizi.
Hariho akukabazo yarabajije Ferdinand Kanandi nongeye ko akanje ONU yaragerageje yasiragerageza muri aziko ibyo biganiro bitakunze ko leta y'u Burundi yemera ko mwicarana mukaganira.
Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro ibiganiro byacu byo kuri isaha turabateye akamo kandi mubandanye mumviza ibindi biganiro byacu mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.